Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugirira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fidele Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno musi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisi. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza. Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene. Feyenoord yo mu Buholandi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano izokina na Feyenoord murantunga. Inter Milan yo mu Butaliyani izokina na Feyenoord yo mu Buholand. Borussia Dortmund yo mu Budagi izohura na Lille yo mu Bufaransa. Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza. PSV Eindhoven yo mu Buholandi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza. Bayern Munich yo mu Budagi izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene. Mugihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Theodore Ntunga, umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafasha karuko ko muzabukuru, na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bompi bari Bujumbura mu Burundi baratubwira uko babona kukugene babona imigwi izohura n'amahirwe ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Batumire ndabaramukije. Hari urwamo, sinzi ko uwo kwigirayo Theodore. Harumvikana urwamo inyuma yawe, sinzi ko hari ahantu uwo kwigira bikumvikana neza. Alo?
Induru nyinshi.
Hari induru nyinshi inyuma yawe.
Ni ndiko nigira hijya kugira.
Gerageza wigire hijya.
Uko ndi mu barabara.
Hama wiri uratwumva Irambona?
Ndamumva ndi cyane.
Ijwi ryawe riri hasi, sinzi Irambona ko hari ukuntu kongereza ijwi.
Ati ndabumva neza cyane muri Fidel.
Ndabumva yego. Ubu ndabumva neza. Reka rero dutangure ikiganiro. Ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izoshika izokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya. Uyibona gute? Hari cyagutangaje imigwi izohura canke ibintu abantu benshi bashobora kwitega ko iyo migwi ishobora guhura itandukanye muri izoja muri kimwe cy'umunani? Alo Ntunga? Ntunga ntari hafi ku murongo.
Ndi hafi namaze kujya igihe hari induru nyinshi cyane y'imiduga.
Ego, mwoshobora kutubwira uko mubona itombora imigwi itandukanye izohura muri kimwe cy'umunani?
Ubu magengo
Ni washobora kutubwira uko ubona itombora yabaye ku migwi izohura muri kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'uburayi.
Itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane, ariko ku bwanjye inkino zose uko zizohura kibo zizoba zikomeye cyane gusa zinganya cyane cyane yo ku bwanjye mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari wazo kwerekana ukino gwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni imigwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni ukino rwa Bayern na Leverkusen, kuko ni imigwi ibiri ikina mu cyicaro cyo mu Budagi, murumva yuko ari imigwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cyane. Hanyuma ni ukuri umuntu yavuga yuko zino nkino zoba zimeze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho baciye mu mabaraje ni imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yari yamaze kwishyikarishya, ariko ibaza yuko zitegura kugira ngo zitwereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'umwaka mu gice cya weekend de finale.
Nawe wiri irambona ubibona gute, ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Yesi itombora abantu bagarindiye mu gishika ugiye kuraba na cyane cyane ku mapolo atandukanye, nka hari ha ekipe ya FC Barcelona yari ifite amahirwe yo kuba icagura, ujye kuraba itombora ukuntu yagenze, ndabonamo inkino zimwe zimwe abantu benshi n'ubundi bakinze mu gishika bakibaza mbega niwe niwe mu gihe ugiye kurengana hagati iyo migwi, ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid na ekipe ya Manchester ya Atletico Madrid ko ni imigwi ibiri isanzwe ibisagara ugiye kuraba n'amaforme no mwanya ndavuga ko ari amwe ndiko ndacyakura inkuma yange Bayern Munich zo ikumwe na Bayer Leverkusen, nawe ni imigwi ibiri ubona ko nayo ni imaze imyaka ibiri tubona umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse n'umumenyereza wa Bayern Munich bose ariko barahanganira yaba igikombe cyo mu Budage nawe n'umutsi bagiye guhurira muri UEFA Champions League. Ni kino bwani ni ngufu zidasanzwe Benfica
$102.39
bariko bagira amajonjora y'ino UEFA Champions League zerekana yuko nawe ari ukino ukomeye. Ubundi ukino ahubwo abantu bashyize igisho cyane muri ukino ugiye guhuza urwa Liverpool na Paris Saint Germain, ni ikipe ya Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League ko itwara neza, waza kuraba ikipe ya Paris Saint Germain nayo ni ikipe iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa ihagaze neza muri champion yabo ya Ligue 1 ino munsi iri ku mwanya wa mbere, waza kuraba experience ifite mu mashami muri Champions League nubwo ni nto ku ruhande rwa Paris Saint Germain, ariko uravye kuntu Lucien Riquelme menyereza yizanye ku bihe gacura abana na experience ya Gapo bisanzwe ifite biro byaweka ko ari ukino rutoba rubereye ijisho. Kundi ruhande giye kuraba nka Dortmund na Lille, nije Dortmund ni ikipe experience ariko na Lille atwete ibintu bitangaje nka karoro ukina atsinze Real Madrid, ibintu abantu batari biteze kuzini nkino ka Bridge na Aston Villa mbono mengo nkino abantu bazo kurikirana bisanzwe bizanye nka karere kuko nga mu gihe cyo Burundi asanzwe badukurikirana. Kundi ruhande Inter Milan na Feyenoord nawe yewe n'undi rukino abantu badushaka gukurikirana nk'uko bisanzwe, ariko twiteze kubona mvuga nka show cyanke uburyohe mu zino nkino, aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na United States Vendhoven nabwo nyazo bari ukino bwiza. Muri make mvuga ngo ndazitombora ukuntu yagenze urukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid, urukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen, urukino zohuza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool, ndetse no ku rundi ruhande urukino
turamutaye ku murongo irambona radio ijwi rya Amerika i Washington DC uratwumva irambona tawe tugutaye bandanya
nako ndavuga ni mu ncama kije kuraba no tombora ukuntu yagenze, urabona ko hariho inkino zimwe zimwe zifite inguvu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid, urukino rwa Leverkusen na ekipe ya Bayern Munich, hamwe urukino rwa Barcelona na ekipe ya Benfica, ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain. Izindi ndiko ndazibona nk'uko umengo ni inkino zoba zifite inguvu zigereranye bivanye n'uburemere usanzwe imigwi n'iyindi iruta rutanga.
Hama Theodore Ntunga, witegereje iyi migwi ishitse muri kimwe cy'umunani, hari ikintu gitangaje? Hariyo abantu batari biteze yashitseyo? Hari niyo itahashitse abantu bari biteze kwishobora kuhashika? Witegereje Arondunga
gwi hari imigwi nyinshi itari irindiriwe mu gice muri kino gice ngumugwi wa Lille mu Faransa ndi barurindiranye cyane kuko bazaye kudashobora gushikayo umugwa Bruges mu Bubiligi nawo nyene rero zaye kudashobora gushikayo cyo kimwe n'indi migwi nka Feyenoord ariko n'imigwi yose uno mwaka ifisi ingufu nini ugeranije nuko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na sol zira nayo nyene yaririndiriwe cyane gose ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal kuko aciye ushika mu gice waciye bakarifi hakiri kare biboneka yuko wari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice nyinshi cya Ligue des Champions urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye
murakoze wili Fred irambona mu twitegereje igihugu ku gihugu u France ufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe 18 Espagne ufise imigwi 3 Bwongereza 3 Ubuholandi 2 Ubudagi 2 Ububiligi 1 Portugal 1 Ubutaliyano 1 igitangaje niki turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ko umupira w'Ubutaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonye n'ushitse muri kimwe 18 muri rusange wabivuga ngo iki
bono gako igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migi ya AC Milan aho yaciye ikaba ishobora gusezererwa ukaza kuraba ino ikipe ya Juventus nayo ino kunyara yasezerewe bono bwa nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonzwe cyane na zino nkino sinyaza ko ari umashashi ishobora kuba yabagoye ariko uwaza kuraba nka Benfica gushobora kuza na kuri ino yes. Vendovene gushobora kuza igasezera kita Juventus detire ni George Juventus detire tuatuma zige kini tutayibona muri zino nkino za UEFA Champions League bivanye n'uko ukuntu twagiye turabona igarukira hafi tubona igenda ikorwa ko n'ibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya FFP financier ikavuga kuvugwa kwa kugura abakinnyi bigatuma ikipe idashobora kuzana za ngufu zadusanga tuyiziko nubwo ni ishoko bya ikoze kubera ko na Spain urde ni ime mugwi kunda kuza muri UEFA Champions League ikagira ama surprise twagiye tubibona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niyo mugwi nubwo wazatangaje ukuntu itashi kwishika mu kino kibanza kuko Milan AC gusezerwa na ino ekipe ya Fenerbahce ntibitahuritse ekipe ya Milan AC yatweretse yuko ino mwaka iri Serie A turibuka muri cyane ifite ingufu zidasanzwe ribuka bariko bakina inkino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayisanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho yari kirerekana exploit ikerekana ko ikomeye ko ishobora kuza ikitwara neza ariko tubona yuko n'ubundi ako kantu ko kwamiza ko kashe kubananira uraze ikipe ikintu yiyubatse yazanye abasore benshi yakuye mu mugwi wa Chelsea iraza na ba Samuel Chukwueze yari ifite squad ubona yuko by'ukuri ekipe ya Milan AC yari ikipe yitezwe muri UEFA Champions League ivana ikitwa cyo zani bya Madrid ariko nubundi iza ku deceva cyangwa bakinye cyangwa guhemukira abasanzwe barabakunzi bayo rero bwa nti imigwi ya Milan AC na Juventus ubwo itashye kwishika mu kino gice zaligo gutabura cyane ko yari yaciye ku migwi abantu benshi babona yuko muri UEFA Champions League atakinye ushika ko ndavuga ino ikipe ya Feyenoord dashobora kwisezera Milan AC bacura abandi na ikipe ya PSV Eindhoven yashobora gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongation nako ikipe ya Juventus ndetse iragiye gukina iminota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandanya ariko n'ubundi bizakwangira ikipe idakwisezera rero nubwo nti igihe mu gihugu cy'Ubutaliyano dukuri yatangaza abantu kuba itashyitse hano hantu bivanye n'uko nk'akaroro Milan AC yari ihagaze karaba na Juventus n'imigwi yari yagiye guhura
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga kuri tombora ya kimwe 18 cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya iyo tombora kaba yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisi imigwi izohura rero muri ico gice kimwe 18 kaba yamenyekanye Theodore Ntunga nakonda ababaze iforma nshasha uburyo bushasha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Uburaya UEFA ryashyizeho ku migwi ingene icyo kigombe kizohora gikinwa ubibona gute
sinakumva neza cyane ariko numvise gushaka kumva ibyo ifoma shasha ya Ligue des Champions
yego nibyo nagomba ndababaze Theodore Ntunga aravuye ku murongo urashobora kutubwira Alo Ntunga Alo nunga ntari ku murongo reka tuze ku mirongo ya telefone dufise niyitanga Simon uratwumva
yego ndamumva neza
niyitanga Simon uri he
oh ndanje ubundi Kigali
ufise akabazo cyumviro wishikiriza
eh ndafite cyumviro ndaje mvuge ku uko arugarutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion y'abataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya champion y'abataliyani kwiri bita naho uretse wenda international na nuza na
Juventus AC Milan
ati ndabyo ze na Milan si nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba ziri imbere cyane zisa naho ziyoboye kandi nazo mu minsi nka Juve yagisubira hasi cyane bitandukanye n'uko yari iri imbere kuko ibishoro wenda kuko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera biragaze bijyanye mu Italiyani by'ironda ariho na birabyo byo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga usanga nabyo bisa naho bisubiza hasi shampiyona y'abataliyani ikindi wenda nka shampiyona wenda njye kuri njyewe yaba isa naho itungurana shampiyona ya Espanye shampiyona ya Espanye kuzanamo Barcelona kazanamo Atletico kazanamo Real ku rwego rwa Atletico yo mba mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri shampiyona iri gukompeta ariko bikazamo cya kintu cy'amafaranga shampiyona ziba zirutanwa kuko shampiyona y'abataliyani ntago kibona bashoramo cyane nka mbere ibyo mu mushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byarandetse indi mpamvu no kugireba usanga abantu batabishyira n'imbaraga cyane iyo uzi ko ari ubutaliyani ntabwo waba ufite uzi ko shampiyona y'abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanye hari Atletico na Real ngo ujye kureba Mirasi na Interi kandi izo kipe zibizwi kurusha wenda Atletico wenda ntavuze Real kuruta Atletico ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba bituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho ikomeza kugira amahirwe y'abantu bashora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta shampiyona y'abataliyani hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi fomu y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere bateraga intambwe bavuga ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije bayahandi hanyuma batubwire nanone kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo no makipe iyo barayivugaho iki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League yagaruka mu Bwongereza batubwire uko bo babibona
murakoze
yego
mwamwishura Willy
yabajije ikibazo bibiri yahereye kamana mushimire kwanza kize bibazo abajije yahereye kuri iyo sa Champions League atubwiraga mbega abantu baravuga imigi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe nyine yo sa Champions League ati umweho mayivuga ko iki ku bande rwanje ndiko ndabiraba ica mbere ndabona imigi iri kirazana ingufu zidasanzwe ubona ko ifise umushinga cyangwa ihangiro ryo kuba yatwara ino yo sa Champions League urabye nyine igihugu cyite ya Paris Saint-Germain nibyo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko niko aragira ku makipe mbona ko afite ingufu yo sa Champions League uraduka n'icyatsina nibyo icyatsinde imigino vuga ko imwe yari mito mito nk'uko ukuntu yatsinze Brest biho igitsindo 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangiro ishaka gushika ko ibifitiye ikerekeza performance ko baragira garagaza ukuntu Luis Enrique ariko arahindura uno mugwi wa Paris Saint-Germain karaba ukuntu abana barutana bato ariko arabaha icizere nk'aba Vitinha uravye ukuntu ariko barakora akazi mu kibuga gato banakoreye ikipe iri determine ishobora gushika kuri ariko ikibazo kuri Paris Saint-Germain n'ubundi eske iraza gurengana ikipe Liverpool ni ikipe tubona ko ino sezo ufite determination idasanzwe ko turazi yuko muri ino sezo ni ikipe imaze kuba yitwara neza uraje ufate kundo iyi ni imigwi yari isanzwe ihagaze ni imwe mu ikipe navuga nti ino munsi niyaza ko imaze kwarujisitara intsinzi nyinshi imaze ataka bintu nyinshi itsindwa nibuka ko yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest
yaratsinzwe no ikipe ya ibari kumwe no mino Champions League kama ni PSV Eindhoven rero zino bintu birekana iko ikipe ari Liverpool idetermine ishobora gutsindukira kwa yego gose gitsindo kimwe cyangwa ibiri ariko ikaba yo gutsinda n'ibyo Paris Saint-Germain ndisende kite Manchester City ariko Manchester City atinze ni ikipe meze gute ni ikipe ya Manchester City tubona yuko inyuma y'itakaza ryo mu sura z'ikiza ya Rodri Sante ikipe yarapfuye mu kibuga gati nayo nacyo ubona ko yari isigagendera ko kandi uwo kabari basanze mu seko kandi banino kabiri akajwa hole gushobora gutanga amatsanzwe no guzibira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na kite Manchester City ifite abakinnyi twatuzi tumenyereye nka ba Rodri bari mu kibuga gati abashinzwe nka bakagoka ku ruhande bari mu babana neza n'umumenyereza Pep Guardiola nyaza ko Paris Saint-Germain ugera cyo kuri Chicago itari kuba itwereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba yitsinda cyane kuko cyo yatsinze Manchester City yuzuye no mose kuri Liverpool ndibaza eske yaza gukora nk'ibyo yakoze kuri Manchester City sindabyibaza ni rukino no bya ko no hama hirwe ya 50% ko ni ine mu bibiri yaba Liverpool yaba ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yo nyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya UEFA Champions League bazi dufite nko mino round ino inzira no bwa Paris Saint-Germain na Liverpool gaciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambami cyane ari mu gihe Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse atutse kama lidero ndabona mu gaki kuko ibyo bya kipe ya Real Madrid na atutse kama lidero n'ibyo n'imigwi ibona ko yaba performance ko ragaza muri la liga kukuntu bariko barahishikanya ibibanza bya mbere cha kabiri cha gatatu bahanahana n'ikipe ya Barcelona iboneka ko rijo n'ama meforme yose bariko barahuriramo ariko ama meforme ubona yuko ingugu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League twaraba ikipe ya Atletico Madrid twaraba ikipe ya Real Madrid twazi imyaka bamaze kuba banahura mino ya Champions League kwibuka ibyo bya 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bitarangira ikipe ya Real Madrid ya minota ya nyuma yifashije kuba itwari ikombe turibuka igitsinde cyo mutwe ikipe ya Real Madrid Ramos agombo ya 2014 bitarangira ikipe ifunze itsinde bine kuri kimwe bagiye mu cyasha prolongation turibuka 2016 kuri ikipe ya Real Madrid twaye ikombe ine ikipe ya Atletico Madrid yoneka iko ni ekipa ya Madrid ifite experience nashaje anu menyereza Carlo Ancelotti no manyere menyereza ashaka kufata ni ekipa ya Madrid tubona ko menge isi tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri numero 6 hagati y'umukasere ndavuga nkono kama Vinga ndetse na Lorenzo Chameni ni gore imena na Lorenzo Chameni amifasha mu defense central ni ramwe mu akini bona iko hajya hagati niba rakwi na hole nkiyo to ni kusa rafite ugashukura mu hayika arashaka kugira gagiza kuza kwifasha no mu kinyazo kizina da dadani sebayo sabi kuge kuraba ikintu Real Madrid inyuma ifani igwaye ariko abuhinga bwo mu bimenyereza Carlo Ancelotti ashobora kuba yubatse ibyo bintu akazana nkana umwana Asensio akazana akumuni yone kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwa neza imbere y'imigwi tubona ko mengo ikipe ya Real Madrid sanuko byabaye ubona yuko nubwo nk'uyu muzunguruko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool warashima tu Madrid na ikipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal igare tena ikipe ya Club Brugge ndabona ko nk'umino migwi igera kuri igera ku munani imigwi itatu Paris Saint-Germain Liverpool na Real Madrid ni bo niko nabona yuko bafite idongo bwo gushobora kuba ko kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuramo imigwi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukabaformeza Real Madrid ino Real Madrid n'ishusubufise ukunda ibona umengo singubu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finale naza kuri indi kote iruhande ko irimo za ikipe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord niko ndaraba hano nijo Leverkusen nshobora kuzika bitanga bya federa ikipe ya Bayern Munich ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich yarashyize kubera ko iyi migano isanzwe imenyereye bafite experience muri champion kandi imigano batazokinye ukino rumwe tuvuge tuti no Xabi Alonso menye za Leverkusen nashobora kuza akazibira ikipe akayisezerera ariko ndi
ikino
rumwe
murakoze reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Emile Ndayisaba uratwumva Ndayisaba urihe
ni Bujumbura mu Burundi
ufite ikibazo baza batumire icyumviro ushikiriza ubushikirize
ah je mfite icyumviro n'ikibazo mugaga hane n'icyumviro
mugishikirize
ego murakoze jewe na majowe n'ingene tombora yagenze hamwe n'umufana wa FC Barcelona hanyuma je tombora kugeza mu masaha ndabona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe ishobora gushika muri finali mbere igatwara igikombe cya Ligue des Champions hanyuma umutumire nagenda muri Bundesliga kuvira ke ukino uri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid. Numve zoje gusobanura mengo n'umufana wa Real Madrid, mukarekana ingufu nko kumengo Real Madrid irashobe gusubiza. Yego nizo irakomeye. Ariko ubu muri no minsi nahitsi na Real Madrid yamba umupira turaba kumwe Real Madrid ifite ingufu nkizo yahora n'igifite ba Cristiano Ronaldo ba Sergio Ramos ba Gareth Bale ba Casemiro nta mukasaye nka Casemiro bararonka Toni Kroos nawo barasubiza yo buja yo twashira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana cyo kiguma byoroshye mukamona ko atwemeze ko Madrid bino bisi aye kipe ubuye yiyubatse komeye hanyuma rero abana bashimiye aba nifuza amahirwe mu gwani wa FC Barcelona murakoze
murakoze reka mbanze mbaze Theodore Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cha Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku my equipe ari karavuga Ntunga
naze yuko cyo 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 arafise yivyo yo kubazana ibyo kubera Real Madrid hari abakinyi bakera bari bakomeye bavuyeyo batasubijwe neza cyane nshaka kuvuga nka Toni Kroos nshaka kuvuga nka Benzema ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene afite amazi yasubiye gutsinda kuko yari amazi muri Paris Saint-Germain ariko rero naho umugwi wa Paris wa Real Madrid ari Real Madrid wakera kuko ayivuze ya Casemiro batasubirijwe ba Toni Kroos Real Madrid ivuma ni Real Madrid ukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho ibigize ekipe muri Amerika bamwe naya ekipe ishika kure ishobora kutwara igikombe ni ishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato uzashobora gushika kure ku bwanjye naho yabaje gutyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyine wakomeye ariko ntunganya na Real Madrid ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda
telefone ya Theodore Ntunga
Real Madrid uzashobora kurusha Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuru ushobora guharura ngo kimwe
telefone yiwe imeze nabi ya Theodore Ntunga wili wo kwishura Emile Ndayisaba karavuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo byoroshe Atletico Madrid
murakoze cyane kuri icyo cyumviro ndamushyira ku mibero kuri icyo cyumviro cyiwe ariko rimwe na rimwe iyo turagira imihezo abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo abandi fana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ariko umupira w'amaguru reka nshya ko mwishyura neza ikibazo cyiwe ikipe gituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni imigimike bayisangiye igisagara kandi tukunda kubona yuko inyurana niyo benshi bagiye kuraba urukino wanakima nk'abantu basanzwe abari abakiriya ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite icyizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishungira ku nyinshi zabo igatsinda Real Madrid ariko reka nifashishe bimwe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati y'ino migi ibiri nibyo kuraba muri ino sezo n'imigi imaze kuba mu nkino za bakinnyi y'abafazero tu muri La Liga ubona yuko ikipe zose zagiye zingana inkino zibiri ariko kandi twibukanye yuko izo finali zibiri navuga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko n'imigi ibiri Atletico Madrid na Real Madrid bari bahuye muri finali n'ubundi bakoresha wa mukenyo n'ubu barimo n'ubu wo kunganya ariko kubera ko experience ya Real Madrid iza kuba itsinda Atletico Madrid yitwara ibikombe inshuro zibiri nizo ekipe ya Madrid yatakaje abakinnyi bakomeye bamwe nka Cristiano Ronaldo, ni Gisela Casemiro, ni Gisela Toni Kroos, ni Fisi n'abandi bakinnyi nka Gareth Bale na Karim Benzema, ndetse uri kurabona andi basa generation nshasha. Ariko hambavu y'ibyo, ino generation nshasha ikatwe kagiko n'uri kiri muri ya filosofi cyangwa ya kaka nyarigabo kaya ikipe ya Madrid ya kera. Kuko duhabe nko bino myaka 10 turibuka ikipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014, bafite 2016, 2018 na 2018. Icyo gihe cyo yibaza iyi ni imigwi yo kumugana buraya iri niyo myaka tugaruka ku ino generation sasha nayo nyine nabo nyine bakoze ibintu nk'ibyo nyine gute ibukanye yuko Demezembe batwaye UEFA Champions League mu mwaka wa 2022 turibuka yuko Umwamu makakipe yale mazidu yari san yari hagazena ari chane haba nweshi yu wazembe ya zoge nagute icha mumuza tazo roche yara huwe na kipe ya Chelsea ya yari minai huwa na Paris Saint-Germain ya itezerera ya huwe na Manchester City tuwa najuko msoro digo goza za kusini tino yivi muminota ya nyuma za kutuma ikipe ya Manchester City ya itezeregwa la tinda finale ya Liverpool ya ronse shoot on target yume gusa hajivamo icho giti indo yari Liverpool tuwa na kwa liko merimo wa Mohamed Salah ilimo uno msoro duki zina ya Harry Kane nako no msoro ali muri Arabi Saudite umunya Senegal Sadio Mane ubona ko ni ekipe ya Real Madrid iva nyino filosofia fite yuko kwama babona yuko ekipe ya Madrid ikiri ibikombe uko nase Ancelotti ashobora kumanajinga yo ekipe muri zingo zikomeye kumwe abantu bona ko bakomeye no tubona shimima urabye abakinyama amaji asubije kiyana mbape no musa ya madukto ya forme ziyo izo kiyana mbape adakoze umusore duki zina ya Vinicius Junior cha kwikora Rodrigo Gomez abahari ugiye ngashobora gufasha nize match are umusore duki ya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Ibrahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga gato bakabikora muri the first round ikipe igahagaze neza bashobora kugira rotation bakazana Fede Valverde ku ruhande rw'iburyo akaza kitwara neza agatanga izo centre agatanga ipiri zo mu mitsinda amapasi decisive kwa nyasha kuzana mwana asense vya muri academy ya Real Madrid akaza agafaka ikibanza cha David Alaba n'abasore ba Eden Mitwata badahari akaza agakora akazi kali special ariko mwana Rudiga no ganira yo gye kuraba kitwa Atletico Madrid n'ukuntu experience ya bifite n'ukuntu bamba bitwara imbere ya Real Madrid niyo mpamvu nashye kwambuga yuko ikipe ya Real Madrid ishamahigwe yoba asumba gato cyane ikipe ya Atletico Madrid n'ubwo bose mengo barazingaza
murakoze Idris bakumara duhamagaye uratwumva
ndabumva neza munyamakuru mwiriwe neza
mwiriwe udute aka muri he
emere hani Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo baza icyumviro shikiriza ubishikirize
oya no kuvuga ni ibyiyumviro bite ya twanejejwe ni itunwa ya Champions League kurumi yayo nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe namwe na Real agenda yivangura bakoze foroma itandukanye no kwe tumenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko iforoma isombora bayo munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zazi zije mbere yuko finali igera ni kuvuga ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni matche nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye Real nukunga nundi mchino mwa PSG na Liverpool nundi mchino undi ukome nari jendire yuko iindiza nukubuga ngo ari ukonje mbiwona ari foruma wako zemo irimo PSG na Liverpool kunu watu mboranye akabamo na Reali na Atletico na Risonati nukubuga ngo ila atulio ndawona yayo matwite azavamo imwe igera finali akaza n'indi trio ya Barcelone na Bayern Dominic na Inter hariya mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'andatatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finali cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool dukubuga ngo niho imikino tubonye imikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagira zitomborana kandi navugaho nuko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League nuko imikino yiyongereye cyane abakiri baravunika cyane twabara imikino ikipe y'igihugu ikina tukareba n'amakirebo imikino abakiri baba bafite ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi imikino ni myinshi cyane ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta nuko indi myanya bayibona ni ukuvuga ngo bibateye imbaraga nyinshi cyane ni ukuvuga ngo finale kuntu ngiye nyibona finale zaje hakiri kare kandi izo finale nuko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma kandi ikindi mbona ikipe tutizera cyane tuzana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye muri uwo twavuga na Leverkusen daya amahirwe ni kimwe no muri hagati ya Aston Villa na Club de Rouge ari ashobora kwisangamo indi kipe igera kuri kuvuga ngo hagati ya PSG na PSV na Arsenal Arsenal ndayihamayize cyane yo kuzakomeza nka Bayern ndayihamayize kuzakomeza na Real ndayihamayize kuzakomeza na PSG ndayihamayize gukuramo Liverpool no kuvuga ngo tuzareba imikino myiza kandi tugashima ko imikino yiyongereye ahubwo no kuvuga ngo icyo nabasaba amasaha yakuru arabona ari ibigo byo muri Afrika cyangwa muri Aziya aho dukina amasaha amwe ubona ko amasaha bayegeje imbere byadufasha bikaba byiza kuri iyi mikino byaba byiza cyane
ndabashimiye cyane murakoze Idrissa
murakoze
Theodore Ntunga kuri iki cyumviro ni kibazo yibajije ko inkino zo azari yongeye umwanya ukaba mwinshi ko hari kumbure bya byagize ingaruka ku migwi imwe itashitse ngaha mubibona gute
kuna hakiri kare twabona kubera zaca zivamo kare ariko kubera ifomu nshasha yego yuko Ligue des Champions yagize akamaro tukabona imigwi mishasha ishika kure ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari faible ni kubera yuko nk'uko na byimvire bivuze ni uko umugwi imigwi ifatanye benshi igashobora kuruhurira bamwe bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi aribyo ariwo mugwi ariwo mugwi uzoshika kuri udoshobora kuri gutwara Ligue des Champions icyo cyumviro yuko twashoboye kubona imigwi myinshi nka FC Brugge nka President of imigwi imwe imwe turayishoboye yuko ishobora gushika kure nka Arsenal bigira nk'uko abivuze twarabonye yuko ishobora gushika kure ari ibintu byiza cyane twatashoboye kubona style ya football y'imigwi imwe tutari turindiriye niyo yuko byabaye byiza bizo twereka mbere yuko iyi Ligue des Champions itari imenyerewe nk'uko yahora imeze
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora ya kimwe cy'umunani y'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye no munsi wa gatanu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss imigwi yari iri muri ico gice cy'umunani kimwe cy'umunani kaba yamenyekanye ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyesha makuru inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko muzabukuru na Willy Fred Irambona akora kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine bombi bari ibujumbura mu Burundi hari umugwi mwavuze imigwi mubona muhamahigwe ariko hari umugwi mbona nawo wasubiye kwiyubaka mutariko muravuga cyane Barcelona ubivuga ko iki wiri
Barcelona nayo ni ikipe yikoyubaka neza cyane ikiyaza neza nanatwa navuga iko nayo nyene iri mu mahigwe mu migwi aho mahigwe ni ko bwa mbere bitakunze ko mbandanya mvuga kuri ino parti ya kabiri navuga yino Champions League nanahere muri kota y'ikira yarimo imigwi yagaciyemo imigwi ya Paris Saint Germain ya Liverpool ya Real Madrid ariko kandi tukino ndi kuno ndi ruhande waciye ko imigwi nka Bayern Munich Borussia Dortmund Barcelona Benfica Lille Leverkusen Feyenoord na Inter Milan niko ndabona yuko Barcelone Bayern Munich na Inter Milan ni imwe mu migwi inovuga nti atagihinduka atabaye surprise ishobora kubona ijya higanirwa uno mwanya umwe wo gushyira muri finale ya UEFA Champions League uti gute reka mbere yuko ikipe ya Barcelona nkuko mwabimbajije ikipe ya FC Barcelona twagiye tuyibona nibyo muri ino sezo iriko biranka neza muri la liga imenemo biragenda neza ikindi bikanka ariko ni ikipe ya Barcelona two turabona abimeze neza muri ino igano rya UEFA Champions League ko tujye kuraba yagira atsinda mu gikomere ko meza cyo bari bayiteze Bayern Munich irayitsinda barayiteze ino ikipe ya Borussia Dortmund irayitsinda abyumvikana yuko ikino ikipe ya Madrid ya Barcelona nayo nyene no mu menyereza hadete hafi fik yagitanye mu nzira yo kuba yitwara neza muri UEFA Champions League kubuze na nyene mu migisho kwa ifite amahirwe yo gushika muri final wana shima kuba na twana kimwe gikombe biraboneka yuko ishobora kubamo Bayern Munich ni wo mukongera basuye guhura no muri no muno muzunguruko rafite Inter Milan nijo ni turisi niko bagiye kurengana Benfica byoroshye kuko nawe no mu gitwabonye kugenda ubagora igihe bage barahura Benfica agenda agora na Barcelona
wabona ko batena ye muri mine Barcelona Benfica gadara byaciye kure wabona umwanya mu Benfica igira ati na Barcelona ariko ugiye kuraba nijyo tsinda Monaco mengo Barcelona irimo n'imigwi imigwi yagiye kuyorohera gusumba ko yari gucama ino indi tsinda ahantu kuraba gusa bashye n'inguvu batsinde ino kipe ya Benfica ije nabyo nabana abakinyasha kuba babafasha mu gihe atoba iyindi migwi yagiye kubakenura yagiye kuraba nk'aho no muri Pedri mutubwa gato cyo kwitwara neza waje kuraba razwe bafise Lamine Yamal ku ruhande ubona ko ari umukinyi stabiliza nje nta bitsinda ronka ariko ka stabiliza bitabituma bicira inzira aba bakinyi nka Robert Lewandowski aba bakinyi ba Rafinha kuba bashobora kuronka igitsindo noneho bagiye kuronka umunyezamu bakuye mu karuhuko k'izabukuru uno musore dukije na Szczesny na ugiye kwaba nibyo imacha kinyara tsindwa ariko nubwo atsindwa itsindo bitatu ikipe y'ikoranzwe gatsinda bitanu bitandukanye na Penya ubona ko yaramaze iminsi nubwo yitwara neza basanga ikipe yatsindwe kino kuko bikarangira uko rero nubwo nta ikipe y'abasona dukomeye yubatse nayo nyine amahirwe yo kubashika muri finale irafise cyo kimwe muri muzungu ho na Bayern Munich na ikipe ya Inter Milan cyo turi dushaka kubona ifitize kandi canke ibi bitangaje nkino ya Leverkusen Changi Benfica kuko nayo iri mu gituba twabonye yuko iyo ihuye n'imino n'igikoma ku mirimo yarimo ishobora kugira akanya yabo
murakoze Innocent uyu mwana aratwakuye Innocent uratwumva
kutabumva
udute akamuri he
ngaye bujongora n'ikara cyangwa ndamo kunyoje
ikibazo icyumviro
yego nikibazo n'umwe icyumviro kutombora cyabere no mu gombe cyuburaye cyende mu sana wa Real Madrid nabo inshira ke bandika kimwe itandukaye ngo Real Madrid ngo bayihaye mu kugo ngo echa je ibyo mbona simo ubwo cyane naho ba naho bakuye mu Man City simbona ari wo warukoye cyane kure atraporo ya atletikomatirete kukumdi ruhane na wako umugwe ukira kabiri bahaye n'umugwe nofugati nuko woye ukiye kurenga ni mati kutushika finale ni esiti berasano uke umugwe wabenefika che ndamona nta nguvu ufise ingiri ya nishe ureme izanane uyu mwaka ni nguvu haraba ingiri ikira kini che ndamona ndabeka itikajoshika muri finale cyangwa kije rero ingene imigwi yagiye irahura imwe icyo cyo kaza efe
urakoze turagushimye ku buciyumvira cyawe radio Ijwi ry'Amerika Washington DC twavuze ku byerekeye umupira mu Butaliyano w'amaguru ushobora kuba warasubiye inyuma umuntu abigereranije nuko wifashe muri iki gihe hari n'igihugu cya Portugal mu bihe bya kera Portugal yari ifise imigwi ikomakomeye yashika kure igatsinda ni igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya k'uyu mugwi wa Benfica hari iyindi migwi nka Sporting Lisbon Ntunga Theodore Ntunga witegereje umupira w'amaguru muri Portugal wo wiweza gute niki cyo bacatumye usubira inyuma Theodore Ntunga
bashiramwe amafaranga menshi cyane kandi amafaranga ari mwundi bishobora gushika kure nibaza yuko batashiramo recruitment nini batarondera abakinnyi bakiri bato benshi cyangwa abakinnyi bakomeye benshi kugira ngo bashike kure ari nacyo gituma ngira imigwi yo muri Portugal yasubiye inyuma uravye mu myaka iheze n'imigwi yashika kure cyane cyane nka FC Porto Sporting de Lisbon kuko bivuze ubu urabona ubuye si imigwi myinshi ikirimo ariko nibaza yuko cyane cyane ari recruitment mbi bagira cyangwa investissement mbi yo kutagura abakinnyi bakomeye cyangwa amakademi yabo ndakomeye kugira ngo haduge abakinnyi bari bato bashikane imigwi yabo hejuru cyane hari ikiyumviro nashaka gushikiriza cyerekeye umugwi wa FC Barcelona warutwaje mu kanya umugwi wa FC Barcelona umugwi mwiza cyane cyane ko wakoresheje abana bakiri bato rero barakina neza cyane ariko muri iyi Ligue des Champions ushize mu nkino za nyuma barakenyura cyane gushikaho abo bana kubera ingina ari nyinshi bashikayo barushe cyane ugereranije n'ibihangange biba byarabimenyereye uwo mugwa Barcelona urakomeye rwose uravye uko ingene bakira muri champion ariko muri ibyo champion bade yuko jongora kugira ngo ushike ushobora gutwara kino gikombe naho bishoboka nuko narabwiye urukino rw'umupira w'amaguru si biharuro
murakoze Claude ari ku murongo wa telefone uratwumva Claude
ndabumva gatano kuri gatano
uduteka muri he
monara ya rutana komine buke
mu Burundi
Burundi
ufise kibazo baza atumire icyumvire ushikirize ubishikirize
je waba tumire na ba okno agama tiraje so ashimi cyane yo
murongo wa umeze nabi umurongo wa Claude ntumeze neza reka bandanye ikiganiro Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora yabaye uno munsi kuwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu Swiss ku migwi izohura muri kimwe c'umunani c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya aba ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafasha akaruhuko ko muzabukuru na Wilfried Irambona akorera kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere magazine bombi ari Bujumbura mu Burundi ngarutse kuri iyi forma uburyo bushasha bwashizweho bwo gutunganya igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya kuba ariko baratwumviriza abatoba baratahurirwa bataratahura neza icyatumye bahindura forma wili wobabwira nuhe mugambi washaka gushikwako
icyatsi ntanga ino forma nibaza yuko nashaka kubabwira gambere nibaza yuko ishobora kuba bifitanye isano nino Super League cyasha Super League kuko nimba hariho byo bashaka kuryohora ino championa imigwi ishobora kuba yiyongera kuko tabona ko ino mu mwaka byacu bituma imigwi yiyongera muri ino forma cyasha ya UEFA Champions League kimwe kuko yaba na forma ya World Cup club you know gikombe cy'isi kimigwi sona ko nawe ni forma yahindutse nyoza yuko babikoze mu ntumbere yo kugira ngo ino higanwa yongere ubujohe twarabone ubwa mbere imigwi yashobora kuva itari mijya ibintu bw'umunani ya mbere muri semi de finale yaca isezererwa tumane imigwi yagiye yongerwa ubwinshi twabone mu gihugu cy'Ubwongereza bishika imigwi igasanga tugasanga yarenze iyo twasanga twakira barakira imigwi igira kuri ine tubona ko haba mu gihugu cy'Ubufaransa nk'ubu ubona ko baronse promosiyo uno mwaka bashobora kuba badugana imigwi igera kuri itanu nubwo nibwo buryo bashatse kuba bazana uburyohe muri ino UEFA Champions League ariko zinavuga ko ino foma ishobora kugizana ingaruka mbi nk'uko twari twagize ubwa mbere ariko ndagitere ku icyumviro kuri izo nkino za UEFA Champions League n'akarorero turibuka yuko ubwa mbere iyo ikintu cyatumye haba inkino nyinshi ibyo bigasaba bidakugonga nayo n'amahigano menshi asanzwe ari mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'Ubwongereza ndabona na za Carabao Cup amahigano menshi usanga ari hariya za Super Coupe muri Espagne za Copa del Rey n'amahigano atandukanye ubu rero hajemo na World Club Cup na igikombe cy'imigwi na cyane cyane indi foma za gukina inkino nyinshi byatse bituma rero haba ukuba inkino cyategerana cyane kuko turibuka yuko kugira ngo bakine faze nako urukino rumwe hagati y'urukino rumwe n'urundi tubara tubona hacamo indwi zibiri kandi karenga ariko n'umutsi wo tubisanga bariko bakina inkino inyuma y'indwi imwe nk'ubu buntu bwa itaki zine na zitanu bazaba bafise inkino za mbere za kino gice cya munani cy'icyo cya nyuma itariki cumi n'imwe na cumi na zibiri batagira inkino zikurikira zo gusubiriza byumvikane ariko ni inkino zizoba mu nzira zikurikirana cya ziba nyinshi zihurirana na za nkino zo mu mahiganwa imigwi isanzwe ifite ikigaragara kuri icyo ubwo kurabisa bituma imvune ziba nyinshi abakinnyi bakaruha bigatuma bituma imigwi imwe idashobora kugaragaza bwa bushobozi bwayo na cyane nk'ibi bifite amasquadi nka onze de depart ziba zikomeye ugasanga nta bakinnyi babarize fizisi bafite nk'uko Ntunga Theodore yabivuze ugaca wisanga iyi migwi ifite ubwo buhinga bwo kwiyezeza nk'izi za Real Madrid ziravuga ati no munsi kubera ko tubona yuko tukiri muri phase de poule nubwo mu nkino z'amajonjora cyane z'amatsinda reka tubanze tugende kuyifokasinga cyangwa gushyira ingufu nyinshi muri za La Liga n'ine mahiganwa tuzoga kwikolansa tubona yuko tushobora kuronka n'imiburiburi qualification yo kwica muri barrage n'ubwo ni rero ibintu bimwe zakoze ku migimwe imwe iforma sasa rero n'ubwo bude ni yo komate ishobora kuyibana na ibuga
murakoze Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ntunga umuntu aravye yari karavuga wiri ku mvune zishora kuba kwera hari inkino nyinshi cyane n'uburuhe bw'abakinyi mfatiye ngo kumugwi Arsenal nibyo wagiye mu migu ya mbere ntiwaciye muri playoff mu kwinjira muri kimwe cy'umunani ariko abitegereza bavuga ku mugwi Arsenal ni mwe bamwe uravuga imigwi ishobora gushika kure ko ari imigwi ifite abakinyi benshi ishobora kuruhura bamwe ikagendiragira iraba subiriza ko ari ishobora gushika kure kandi ifite n'abasatirizi bakobeye abitegereza ibintu baravuga ko Arsenal atabasatirizi ifite kandi idafise ubwo bwinshi bw'abakinyi bashobora kugenda barasubirizanya muihamahigwa nga ayahe mubona icyo kibazo ari kibazo gikomeye cyo kudafise abasatirizi b'ukuri nka nimero 9
ariko umugwa wa Arsenal imbere n'ivyo ntabakinyi babariko baronse ikondoka byinshi gushikaho bakinisha abo batahora bakinisha bahora ara abahamplasant ariko iyo ivunika abinyuma ho byari kuba ingorane kuko umugwa wa Arsenal umugwi ufite abakinyi bake bakina neza ariko ubu hagize abavunika bagaciramo abandi biraboneka yuko nabo bandi babizi nibaza yuko ndawuha amahigwe make nivyo kwera na champion andi bahora bakina bo bakinyeki ubu rero bakabaje muri league champion nibaza yuko bijyo bagora ariko birashoboka mu mpira w'amaguru the surprise birashoboka ariko dushobora kuronka amahirwe menshi ka Paris Saint-Germain Liverpool cyo kimwe na Real Madrid
ndabashimiye nawe wili ubibona gute
bo ikiparcelaine ugiye kuraba uravye nijo ntabakinyi bwo bibandi batubafise bashobora kuba badagu baratse ati nibandi nako bashobora kuba badagu pambana no mu mino migikoma akomeye baraba ino atake yabo kadasaba ku mpande barabafite nka babuka saka ba Martinelli bizukabana kai Havertz bako ebe n'abantu ba bitanga ari cyangwa tanga ikintu hagati mu shuro bwati ikipe ya tsuni hagaze akuri kuri abona hari ho nabandi bana ariko barazana bashasha nka bana bikeri badakora abantu aneri nabona bakinye ko bari yitwara neza n'ubwo baba bazanye kugira ngo bashobore kuba buduza izo bihengeri byiza bakinye ariko bado kuraba nubwo nibyo bahagaze neza wazi ni bari kuri iyo nivo yo kujya guhangana n'ibikomakomeye ya UEFA Champions League bashobora kuzaba kayikinda Cedric kuko ni mu bikomeye nawo nyene ariko icyemezo cya mbere nuko muri ino English Premier League wabona yuko amahirwe yo gutwara na Premier League baratakaje kuno munsi Cedric ari nyuma ya Liverpool kandi batari kuri Adama ari ku isunda ukaza kuri abantu ukuntu ya Arsenal ni mena miza cyakaze ino bitashimiye ugasanga yanganije ahantu ugasanga yatsinzwe ivyo rero bikana yuko iyo kukuntu itabiriti ifise itaguma ihoza ku gutsinda bikana yuko biragoye kuzoza ibyo kwa Real Madrid kumbure bahurire muri mu kino kurikira ngo itsinde match yare ivyo bikana no muri match roto bizogona na ko nubwo yorengana yo Real Madrid uza guhura fata Liverpool canke Paris Saint-Germain yazisi yarengana hano ngo ivyo bitsinde ize ihure n'uzoba yaguye muri iriya nzira cyemu za Barcelona za Bayern na Inter Milan ubishobora kudutsina nico cyo mugani ya Arsenal uko kuntu idahoza ko no gifite abakinyi bashobora kuza bagafusira mu ngata abarya tsandwa batangura biraboneka yuko na experience cyo mino championa bigoye cyane kuba bose na gofa ikintu cyo championa nibyo uko bivuga turo turanaliza rero ni twishimiye ko tuba tubona ibiri ku rubuga ariko umupira bwa ati minota 90 nitanga itanga ukuri reka ko twindi kuri kwazo ariko mwihozo wacu wanje nuko mbona Arsenal igiye ko yashika
akoze tetadongo ntunga kubijanye n'umugwi Manchester City abantu benshi baribaza ibyawushikiye mukinyi ni club yari ikomeye cyane yatsinze na Champions League na yatwaye yatsinze na championa kenshi yo mu Bwongereza mwitegereje niki hehe chatumye uwo mugwi nkubu udashitse no muri kimwe 18
Genio za yuko Manchester City usanu watu inyuma kubera inkino nyinshi kuko ivuze benshi bavuze yuko hariho match ya championa match ya ligue des champions match ya coupe de la reine ngumugongereza hanyuma gacusanga ugacusanga rero bararushe ya ekipe ya Manchester City ni ekipe isaba kinyabise imyaka 2032 gushikaho uko batanguye bakina siko bakinuma bararushe nico gituma rero ubona yuko guko nevuze kuva kare umugwi udafise abakinyi bakiri bato cyanke butafise benshi ngudura ba ruhurira ushiramo bamwe bamwe bibagora gukina ayo mahiganwa yose ngushike kure ubikomeye fumwe wa ruhuri kare nico gituma bamenyereza bamwe bamwe bahera amahiganwa amwe bakaja mu mahiganwa menshi nka Ligue des Champions nka champion akaba ariyo bashirako mugabo dunga Carabao Cup akaduheba n'utundi dukombe niba rero ko Manchester City rero barushe atari kuvuga yuko batazi umupira mugabo n'imyaka ushize hamwe n'ibikondoke ugiranije na Rodri hajya arafashe ikibanza kinini mu mugwi wa Manchester City amaze kuvamo rero hajya byacu biba ibindi bararuha Manchester City rero ukacamenga iratuyubeye isi ya ekipi twahora tubona irimo ibihangange
urakoze nawe Willy tugiye kuri championa yo mu Bubiligi umugwi club Brugge waratangaje abantu benshi cyanke witegereje muri kahise ka championa yo mu Bubiligi harabaye ama ekipa akomeye ashobora gushika kure mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburayi
kinaza yuko ari ama ari igana dyo mu gihe cy'ubwirigiye badatse imbere cyane ku budeshi bwo kuba ari gira imigwi itere imbere ahubwo ni Club Brugge nyine ubwayo yamaye kana kana bigabuka yo kuko ni Club Brugge nyine twibukanye yuko muri no myaka ya vuba igumi maze imisi yerekana ko ishobora kuza muri Champions League wana simi karengane gashika muri weekend do final nimba nihenze gato ndibuka ko buheruka yagiye muri weekend do final ihuye na Manchester City baranganya ikintu rumwe urundi irabikirindwa nimba atari mu nyuno z'ama Jones wasifunda zibuka muri champion heze ni Club Brugge yamerekana kwizo nguvu zifite ushobora kandi mu gibahuje ni Atalanta Bergamo ni Atalanta Bergamo no mutse cyarekana muri ino ikipe noko no muri cyano da de mu Italiano Serie A nuko ari mu uhagaze neza igashobora kuza ikaba ikintu cyize cyo gutwara Serie A ariko wode kuraba nazo ni ekipe kagira experience mu Ligue des Champions ya Atalanta Bergamo twati bara muri Europa League twati twana muri Europa Conference League ari hiza igahangana ariko Club Brugge kira itangaje gatanye kandi ngo buzo kwitsinda amacha rero tu novuga nti ni Club Brugge yifitije tuze cyukura ni ubwo ati tuje muri Champions League dushobora guhangana no gukomeye komeye akantu mu Atalanta wo tugenda gusa gacura bari ni forma shasha kandi yaje ishobora kubona yana na profit urabe ino sporma shasha imigwi umunani ya mbere yarenganye noneho haciye haza n'indi migwi igera kuri 16 ihaba gukajya ko kuvuga ati iyi ngo ugusurwa rugaza amahirwe yo kuza uje kurondera ibibanza umunani byo guherekeza imigwi umunani ya mbere nico no kwari bigana byo mu buryo bwo cyubugirigi byo bagateye imbere ahubwo no bati mu ruhande rwa Kita Club Brugge yama iza nubundi ikerekana yuko ishaka kwigaragaza ingufu na cyane cyane ko ibishyitse ihangiro byo kuba yera impano isanzwe ifise uko imine mu makipe yama iza ikakuza impano ikashaka kuzigurisha mu makipe atandukanye ku mugabane wa Burayi.
Dusigaranya akanya gatoye Theodore Ntunga kubona Espagne, Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bifise imigwi itatu itatu umwe wese nta gitangaje iyo migwi uko abantu bayizi nta gitangaje mu ijambo rimwe.
Oya n'ukuri nta gitangaje na gitangaje kuko uravye no ngari bujumbura iyo kumutsa gatandatu no kumusi gatange kwa kabiri kwa katatu Ligue des Champions biri ko dira amahigano bakunda cyane cyane naye mu Bwongereza naye muri Espagne ya mu Budagi naho nyine barakunda buhuru buhuru nibaza yuko rero uravye abakinyi amazina akina muri ayo mahiganwa uko ari atatu ara amazina afite experience amaze gushika kure bamaze gukina amahiganwa menshi cyane n'abamenyereza bari muri ibyo bihugu bitatu n'abamize akabuye k'abagabo biboneka yuko bafise icyo barusha abandi
murakoze
n'abandi bo mu bihugu babizi ariko experience yajya n'ikintu gikomeye cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru
murakoze cyane
yuko
murakoze
akana kimwe kuri jewe tantangaje
murakoze
n'abagenzi banje bamenyesha
amakuru murakoze cyane
twarabiganiriye
amakuru murakoze cyane ikiganiro twari tubafitiye rero muri umwanya kigaruke ngaha dushimire Theodore Ntunga umenyesha amakuru w'intara y'ibibonye w'inkino yafashe karuhuko ko muzabukuru na Willy Fred Irambona akora kuri Radio Ejo FM heza FM mu Burundi bose bari ibujumbura. Nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro. Namwe mwese bakunzi ba Radio Ijwi ry'America tubaseze mwese tubifuriza weekend nziza n'ibihe byiza. Nukubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri Radio yanyu Radio Ijwi ry'America mugira ibihe byiza.